ejo ku munsi wa kane kumugoroba barundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barateramiye imbere y'ingoro ya Perezida Barack Obama mu ntumbero yo kwibuka abarundi bahitanywe n'ubwicanyi burangwa mu Burundi. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yari yahishikiye, reka tumutege amatwi.
Nivyo Frederic, imbere y'ingoro ya Perezida wa Amerika Maison Blanche abarundi baba muri Amerika bahahuriye aho bari bitwaje amabuji mu ntumbero yo kwibuka abarundi bamaze gutakaza ubuzima bwabo kuva ibibazo bitanguye mu Burundi. Mu bari baje harimwo abarundi n'abanyamahanga. Mu bashikirije amajambo harimwo Jean Berkmans Manirakiza ari mu bari bateguye uko guhura kw'abarundi. Twatanguye tumubaza icyatumye bahurira imbere y'ingoro ya Perezida wa Amerika Maison Blanche nico bashaka gushikako.
Ego murakoze Fidele, nkuko mubizi byashitse mu Burundi mu minsi iheze aho abantu batari bake bishwe hama igihugu kikaja mu kigandaro, natwebwe mubari muri Amerika canke abari hafi muri Washington twashatse kwifatanya na bene wacu b'abarundi ngo twerekane umubabaro wacu, hama niho twaza tugahurira imbere y'ingoro ya y'umukuru w'igihugu cya Amerika President Barack Obama, hama turaza twerekana yuko natwebwe byatubabaje, hama tugashaka nuko tubwira bene wacu bari mu Burundi imiryango yabuze tukayihoza, hama tugasaba nuko ubwo bwicanyi bwohagarara vuba bwango kuko birateza rubwa izina ry'igihugu, birateza isoni igihugu. Turavye hariho abantu batari bakeya, harimo Barundi, harimo n'inshuti z'u Burundi, Abanyamerika, hariho n'abandi bava mu bihugu bya Afrika, nabone bavuga bati ibibaye mu Burundi biratubabaje gose, natwe tuje kwifatanya namwe kugira ngo twerekane yuko turi inshuti n'abavandimwe b'u Burundi. Hari haje no userukira Perezida Obama yashitse kudusanga nawe ne kwifatanya natwe muri uwo mubabaro. Ni ibintu abantu yitavye neza kandi twabishimye.
Ko bariko babumviriza ni ikihe mwobabwira?
Icyo tubabwira nuko dusaba yuko ubwicanyi buriko buraba mu Burundi bwo hagarara bidafashe umwanya kugira ngo igihugu gisubire mu mahoro, nuko abo bariko barica abanyagihugu bo bihagarika ubunyene. Hama ikindi nacu tukaba dusaba yuko kubera ivyo babahora ari uko boba baragiye mu myirikano canke badashigikira ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, ivyo ni uburenganzira abanyagihugu bose bafise byo kutiyumvira kumwe na Nkurunziza. Tugasaba yuko kandi abo bariko barica abantu abo subira mu biganiro bakaganira n'abarundi bose kugira ngo ico kibazo bagitorere inyishu batarinze kubanza kwica abanyagihugu b'abarundi.
Murakoze, turabashimiye.
Yego, murakoze Fidele.
Umushikiranganji ubwongereza ajejwe ibibazo vya Afrika yateye akamo Leta y'u Burundi kayisaba gukora ibishobotse vyose kugira ngo ubwicanyi buhagarare mu gihugu. Inyuma y'urugendo rw'umunsi umwe yagize i Bujumbura ejo ku munsi wa kane, umushikiranganji Dadridge yabwiye abamenyeshamakuru ko hategerezwa gutunganywa mu maguru masha ibiganiro bihurikiyemwo imirwi yose na cane cane abaherutse guhunga Burundi. Amajwi y'umushikiranganji James Dadridge asubirwamwo mu Kirundi na Eloge Willy Kaneza, umenyeshamakuru w'iradio Ijwi ry'Amerika i Bujumbura.
I'm here in Burundi as part of a regional tour. I've been in Uganda, I've been in Rwanda, and today in Burundi.
Ndi hano mu Burundi mu ntumbero y'urugendo nagize mu karere, naraciye mu Buganda, mu Rwanda, none uyu munsi ndaha mu Burundi. Icanzanye ni ukuvugana n'abategetsi ivyerekeye ingorane ziri ngaha mu Burundi. Hari ibintu vyinshi bibabaje cane, abantu bamwe baranyuruzwa bakaburwa irengero ryabo, abandi nabo bakagandagurwa. Ibi rero bitegerezwa guhagarara vuba bwango. Ni uruhara rwa Leta rwo kubikora kandi kemera no kuja ku meza y'ibiganiro. Ndinginga impande zose kuja mu biganiro bihagarikiwe na Perezida Museveni i Kampala. Ivyo biganiro bitegerezwa kujamo imigwi yose ata n'umwe akumiriwe. Aha nshatse kuvuga abasigaye mu Burundi n'abaherutse guhunga. Ntibishoboka kuba ibiganiro vy'uruhande rumwe, ahubwo bitegerezwa kuba ibiganiro vya bose.